Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi hano muri studio ya 5. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uwo uyoboye ibiganiro byo kuri isaha. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu. Ijambo ry'Imana ryo rikaba ridusaba ngo servir et protéger. Nayo ni nayo n'intumbero y'Imana. Burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servir et protéger.
Uwo ni Pasteur Servilien Nitunga, uyobora igisata cy'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristu mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi zirimo isiganwa ry'amagare mu Rwanda ndetse n'ikibazo cy'imihanda mu ntara y'Ibitoki turayigarukaho mu kanya gato. Kuva kuri uyu wa mbere ibujumbura mu Burundi hateraniye inama y'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristu muri Afrika. Abateguye iyo nama bemeza ko abapolisi baramutse bagendeye ku ijambo ry'Imana, ibintu byahinduka mu kazi kabo ka buri munsi, kuko ngo bakora bubahiriza demokarasi, uburenganzira bwa muntu, kandi ngo batavangura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Umudiho w'indirimbo zihimbaza Imana mu baririmba harimo President Nkurunziza niwe waranze iyugururwa ry'inama igirindwi ya polisi b'abakirisu muri Afrika. Pastor Servilien Nitunga twari gisata cyaryo mu Burundi asigura ko abapolisi muri rusange bakwiye kwitwara nk'abakorera Imana ubwayo.
Burya igipolisi kirimo abakozi b'Imana. Ijambo ry'Imana uravye mu Baroma igice cy'8 haravuga neza ko abapolisi n'abakozi b'Imana, kuko ntibambariye inkoho cyangwa intwaro ubusa, bahaguruka yo hagize ibyononekaye. Ariko umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu. Ijambo ry'Imana ryo rikaba ridusaba ngo servir et protéger. Nayo ni nayo n'intumbero y'Imana. Burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servir et protéger. Rero mission principale y'abapolisi ni servir et protéger. Mwumva rero ntibataye intumbero, baje ahubwo gushitsa icyo umuntu wese yatezwa gushitsa. Abapolisi bakoze igikorwa cyabo kuko Imana idusaba ko aho duherereye hose dutahura ko ariyo yahadushize, hama tukacowe dukora ibikorwa byose dukora duhesha iyo Mana icyubahiro. Abantu rero badakora ibintu nk'ivyo niwo babibagiye icyo bajejwe, ahubwo hoho mu buzima bwose turimwo twateza gushira Imana imbere, hama tugahesha Imana icyubahiro.
Kuyihesha icyubahiro ni navyo President Nkurunziza yabasavye mu ijambo ryiwe. Bagenzi bapolisi, niko mufite indongozi zibaha amategeko n'inyoboro, ariko kumvira Imana nizo bizobashoboza gukora neza. Ndabahamagarira kugira ivyanditswe vyera isoko ry'ivyo mukora, gutyo muzokubaha umukama w'isoko ry'ubwenge, hama muje kure ikibi. Nitunga nawe hagaruka ku vy'abapolisi batinya Imana batokora.
Umukristo yubaha Imana ntagi giturire. Umukristo yubaha Imana yitaho gukorera abajejwe. Umukristo yubaha Imana yamahafi kandi yamakerebutse yamafisi ndero runtu discipline. Murumva rero ko muri make ahubwo igihe Imana yo dufasha abapolisi bose bakubaha Imana bagashira Imana imbere mu byo bakora, muzoca mubona ko ibintu byose bihinduka. Mu bihugu bamaze kubishika ko hamwe hamwe usanga ibintu byarahinzwe bimeze neza. Nahi Burundi rero turi muri iyo nzira kandi biko biraboneka kandi biko biragenda neza. Turashimira Imana ko hari biko birakoreka bidasanzwe mu gipolisi cy'u Burundi.
Umukuru w'ishyira hamwe ry'abapolisi b'akisumo mu Burundi hari n'ikindi yishimiye.
Aba a bahishikiye baraza kubona ingene Burundi bumerewe, ingene bumerewe neza ufite umutekano, hanyuma bazoce ba umuco ugenda kumenyekanisha mu mahanga ingene basanze igihugu kimeze. Na cyane cyane ko abapolisi bajejwe gushishoza no gutohoza mu ntumbero kugira ngo babashe kubona ibintu uko biko biragenda, ko bigenda neza cyangwa bigenda nabi. Uburundi rero yobuza kuba busi byo bunyegeza, ntibwari kwemerera abapolisi ko bava mu mpande zine zisingo buze hano, ariko kuba katacu bufise bunyegeza bwarabaretse burabemerera baraza gukorera hano kugira ngo bamari yondwe yose birabira ivyaho ngene bimeze, hama batware inkuru y'imvaho.
Mubaje harimo Mark Batsley yatuse muri Amerika.
My impression is that things are very stable at this point. Yes, there have been some problems.
Agira ati ivyo mbona nuko ibintu byasubiye mu buryo, niko harabaye ingorane kandi mu bihugu byose haba ingorane. Numva ntewe intege n'ibiriko birakorwa kugira ngo iki gihugu gisubire kugira amahoro. Ntihari intege abo bose baserukira abanyagihugu. Bibiliya ivuga iti nimuze twiyumvirire hamwe, nibaje hamwe baganire, nibafatire ingingo hamwe. hamu. Ibigani ilo vitegezwa kurangabanu wa kilisu na wataribo kubugineza wa mugihugu. Nigihugu bugacho, ningomga lero kubiba. Na masenga, wibihugu wikire, vitangurana numunu mge, akabijana mukibana. Nibaza kwa inacha polisi, wa kilisu waliko wala rondela. Nubukizi kibano chabo hamu nigihugu. Iba inchulo ya kabiri, Burundi bugaki likora nilo, jishira hamu ja polisi wa kilisu muri Afrika. Ijahe ruka, jahe tunganijwe mwaka wimbe bilini ndwi. Ibihugu vyaserukiwe ubu ni 14 hakaba harimo n'ivyo kuyindi migabane harimo leta zunze ubumwe za America ubuhindi n'ubwongereza eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya America.
Ibura ry'imihanda mu mazone amwe namwe yo muri commune Murwi y'intara cy'ibitoki aho ni mu Burundi ni ngora nikomeye ku banyagihugu mu kwiteza imbere. Abayobozi ku rwego rw'ibanze barasaba ababishinzwe kubafasha kububakira imihanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya America Diane Donce mu ntara cy'ibitoki.
Zone Ngoma iri mu mazone yimbuka cyane muri commune Murwi. Ariko mwimbu uragorana gushika ku masoko bivuye ku ibura ry'amabarabara ahuzi zone n'amazone vyegeranye arimo amasoko. Ni mu gihe bisaba kugenda ibirometero hafi 30 kugira ngo umuntu ashike ku isoko iri ku mugwa mukuru wa komine yabo ya Murwi canke ibirometero 20 kugira ngo ashike ku yo mu Gasenyi iri muri komine Buganda ari nayo yitwa ko ibegereye hamwe niyo muri zone Gahabura yo muri komine Bukinanyana. Indongozi za zone Ngoma zivuga ko irikena ry'amabarabara rifise ingaruka ku ibura gisoko muri zone ari nacyo gituma biba ngombwa ko abarimyi bamara imirambi barondera amasoko bashorera ko ivyo bavuga ko bibasigamwo imvune mbere bakabona ko basa nabugaranywe.
Tusa nk'abantu bari mu gasho kuko ntidufise barabara ridushora ku kaburimbi ibuganda ntidufise ni barabara ishora ku kaburimbi ibukinanyana urumva ryo kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mu gasho n'utugeza ku moto ni ngorane guca amafaranga atagira uko nkangana ni moto kubera hafi kuko urutuntu nk'agahe ngoma utujana ku barabara ibukinanyana naho ku mikoni naho nyene baguca amafaranga atagira uko ntangana urumva rero dukorera mu ruhombo kubera amatike menshi aba yasohotse
kandi twese hatwara abacuruza amavuka twacuruza imyembe inanasi kacatu buriyo tubishira tugacate kumiza uko biko rero nk'inanasi zuzi igite ukazishikana ibuganda ni ngorane ugerayo wacotse kandi ugenda ari mwacahera hafa ameza ngaho udasubiye kubera gucoka ino rero ni ngora zaratwishe amaso kubera kwikorera oya tufise ubukonyera bwinshi kubera kazi nyene katurembeje kiryo barabara nyene tutaro.
Uku kudahanahana ibifungurwa mu masoko bituma aba banyagihugu badafungura neza. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya America bavuga ko abana babo badafise amagara meza kuko babamiza ku mfungurwa imwe.
Iyo nimbuye birampfira kubusa bikononekara nimbuye nk'ibigori, ibiharage, amatomate gukura ikitenga ngaha ngo kigeze Buganda ni igikorwa kitakorohera. Inzara ikabira duteye.
Nagamwe ko mufise ibifungurwa nagana ibyo muca mu gifye nyene mu burinyane mushora.
None burabwakeye wabahaye bya biharaje burabwagihe wabahaye byawe nta bindi bintu ntushoye ngo ugiye kumeranje ubaguri utundu twa kujya bagomeza abanyuranya abanyuranya none umva bogira ubuzima gute baguma kongimwe.
Abakiri bato bifuza kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ivyimburwa muri zone Ngoma bavuga ko bitaborohera. Uyu musore atubwira kubijanye n'amatagisi bagenda baratanga bipfuye kuri uku gushorera mu yandi makomine ari kure yabo.
N'ikintu cyose ukiyumvira kuba wokora ngo yimwanganye ntabwo bikunda bivanye n'uburyo bw'ibarataryo. Bivanye n'uko twebwe atani soko duvise uvuye aha ushotono twawe bikaba ngombwa ko ubugwa muri komine Murwi ukongera kugura muri komine Buganda kubwo uko bakubwira ati twebwe wacu ntubagurishirije uteza kutubugura. Muri komine Murwi naho tinatwe ntushobora kuza kubugura ibuganda muri yindi komine ubugura muri komine wacu. Gusanga ushe nk'agatoro cy'igihumbi ukabuguriye kabiri nk'amafaranga 800 izo rero zibingorane zivanye n'ikuntu usanga atabarabara dufise atane soko dufise hane wacu mutumba cyangwa hafi mu zone yose.
Tumenyeshe ko amabarabara ashika ku biro vya zone Ngoma yaciwe n'abanyagihugu ayo nayo nta modokari ishobora kuyacamwo. Nk'iryo twiboneye riva muri komine Buganda hamwe haraboneka ko higeze ibarabara ahandi naho haboneka ko ari inzira y'abagenda n'amaguru. Hari naho iryo gitwa ibarabara rica mu mazi ahandi naho hakaba ibibuye binini binini. Urongoye zone Ngoma ndaberetse Gerard avuga ko bama bagerageje kwama barikora ariko ari ubusa mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amamashini akora ivyo badahambije.
Mu kazi ka misi yose twama twaringanije mugaye ingufu zacu zonyere ntizikwiye twashaka ko modufasha bakadushiramwo ingufu z'ubutegetsi kugira turebe ko botuzana nk'imashini cyangwa ubundi buryo bwose tuze kuri leta ikari turinganiza icyo barabana. Izone yacu ya Ngoma ni zone ya Mera irimo ibintu byose ibitoke, myumbati bikenerwa gushobwa imisi yose hari ya muzabuganda muri komine buganda. Mugabo bigeze ku kibazo kibarabara kica kitubana ingorane. Umwimbo wacu usa n'uwugaranye.
Ibintu byo nyugwa nuko nayandi mayira y'imigenderanire aca ku bidaro y'inzuzi nka Ruguna na Kagengwa ahuza izone n'amakomine ya Bukinanyana hamwe na Buganda atakirengana kubwo kubomoka kw'ivyo biraro. Tumenyeshe kandi ko zone Ngoma igizwe n'imitumba ine ibako abantu hafi 2024. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu Ernesto ugeziwe utuzaniye amakuru ya sport n'imyidagaduro agezweho muri aka kanya. Ernesto,
urakoze cyane Edi. Ngira ngo duhereye kubijyanye na siporo, reka tubanze twakire Jean Claude Munyandinda atugezeho byinshi ku isiganwa ry'amagare ryo kuzenguruka u Rwanda cyangwa se Tour du Rwanda igeze ku munsi wayo wa kabiri mu Rwanda.
Izina Yosefu Areruya niyo ntero ikaba n'inyikirizo mu bakunzi b'umukino w'amagare mu Rwanda ku munsi wa kabiri isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda. Kunera ibirometero 120 kuva Kigali muri gare ya Kacyiru kugeza mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda, uyu musore ukomoka i Rwamagana akaba akinira ikipe ya The Nations ate muri Afurika y'Epfo, yeretse bagenzi be igihandure agera ku murongo usoza ari uwa mbere akoresheje amasaha 3:12 n'amasegonda 12. Kugira ngo uwa kabiri ahagere habanje gucamo umunota umwe n'amasegonda 38. Uwabaye wa kabiri rero ni Men Kent ukinana na Ariel Joseph muri Dimension Data for Quebec. Uwa gatatu yabaye umunya Eritrea Nathanael Mebratom. Undi munya Eritrea Eyob Metkel wa Dimension Data for Quebec yaje ku mwanya wa kane. Iyi ntera kuri uwa mbere ya Kigali Huye yagaragaje ukwitanga kudasanzwe ku basore b'Abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko Alexis Nizeyimana w'ikipe ya Benediction, Samuel Hakiruwizeye na Janvier Rugamba babarizwa muri Ami Sportif bamaze umwanya utari muto bayoboye abandi, ku buryo abenshi mu bakurikirana iterambere ryo gusiganwa ku igare basanga aba bana bashobora kuzavamo ibikonyozi mu minsi iri imbere. Areruya Joseph yagaragaje ibyishimo bidasanzwe avuga ko intsinzi ye ayituye ababyeyi bamwibarutse. Gusa yongeraho ko kwegukana isiganwa atabyizeye 100%, ahubwo atangaza amazina yabo abona bashobora kuritwara.
Ni ibyishimo kuri njyewe, kuri Dimension Data n'umuryango wanjye. Iyi ntsinzi mbere na mbere nyituye mama na papa bambyaye, kuko iyo nabagira ngomba ndi hano kuko ari byinshi bigomwe kuba ndahangaha nka Areruya Joseph. Kandi by'umwihariko nkongera gushimira abandi banyarwanda bose bamfashije kuba ndi nitwa Areruya Joseph. Umukinnyi ntekereza ushaka kuba yatwara Areruya ni umukinnyi bita Tesfum Eyo Demetikar Abdomita Stefano de Bot dukomoka mu ikipe imwe. Abo ni abakinnyi bafite indwara bashobora kuba batwara Yorojezi.
Ku rutonde rusange Classement General, Areruya Joseph yahise yicara ku ntebe ya mbere ayihagurukijeho Jean Bosco Nsengimana wabaye wa mbere mu musogongero ariwo prologue ku cyumweru. Uyu Nsengimana w'ikipe y'igihugu Team Rwanda ari ku mwanya wa kabiri agakurikirwa na Valens Ndayisenga wo mu ikipe ya Tirol yo muri Autrichia. Uwa kane ni Stefan de Bot umunyafurika y'epfo muri Dimension Data for Quebec. Intera igomba gukurikiraho kuri wa kabiri ni ya Nyanza Rubavu ireshya n'ibirometero 180. Iyi ntera ishobora kuba ikimenyetso simusiga cy'uko ikamba rya Tour du Rwanda ryakongera gusigara mu Rwanda ku nshuro enye zose zikurikirana. Yari Claude Munyandinda, Ihuye.
Arakoze Claude Munyandinda. Turetse ibijyanye n'iri siganwa ry'amagare, kandi muri iyi weekend ishize mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Londres hatanzwe ibihembo by'abahanzi n'ibihangano byitwaye neza ku mugabane w'Uburayi MTV EMA Awards umwaka w'2017. Muri rusange umuhanzi wabaye umuhanzi w'umwaka ni umunyakanada w'imyaka 19 Shawn Mendes wegukanye ibihembo bitatu agahita aba nyine umuhanzi wahize abandi. Afrika wabashije kugeza ibihangano byo ku mugabane w'Uburayi bikanakundwa kurusha abandi we yabaye umunya Nigeria David Aldereke, uyu nguyu arazwi cyane nka Davido. Uyu nguyu rero akaba yegukanye kino gihembo ahize abandi bahanzi bakomeye cyane hari mu gihugu cya Nigeria nka ba Wizkid n'abandi. Muri Afrika kandi naho ntabwo bacitswe kubijyanye no gutanga ibihembo, aho umuhanzikazi Neza w'umunyarwanda uyu nguyu ubundi amazina y'inyakuri ni Patricia Neza Masoza Masozera waruri mukiciro cy'abahanzi bahabwa cyangwa se mukiciro cy'abahanzi bafite akazaza cyangwa se bafite imbere heza yegukanye iki gihembo ahangaha ni mu bihembo bizwi mu mwishongo ry'ibitango rya bino bihembo rizwi nka Afrima cyangwa se All Africa Music Awards. Uyu mukobwa arazwi cyane muri Afrika y'Uburasirazuba cyane cyane ko akorera umuziki we mu gihugu cya Canada. Iyi ndirimbo Sly Mama niyo ndirimbo yamubuhesheje iki gihembo.
Biggie money, show me love with your biggie money. Mama. With your busy buddy, you too they talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive by Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçue, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say Roja, Roja, get up, boom, boom, down. I say Roja, cause I'm the same, mama. Get up, boom, boom.
Iyo ni ndirimbo Slay Mama ya Neza, umuhanzikazi nyine wahawe igihembo gikomeye mu cyiciro cy'abahanzi bahagaze neza kandi bafite icyerekezo kizima mu muziki wa Afurika. Ibi bihembo byatangiwe mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria.
Urakoze cyane Ernesto ugeziwe utugejejeho amakuru ya siporo n'imyidagaduro yaranze iyi weekend ndetse n'imikino ikomeje mu gihugu cy'u Rwanda. Mu cyumweru gishize urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko rugiye gutangiza iperereza ku byaha byakorewe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka. Ibijyanye n'icyo cyemezo nibyo mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriyeho na Leonce Ngendakumana wo mu ishyaka Sahwanya Frodebu na Jacques Bigirimana umukuru w'ishyaka FNL ryemewe na leta. Reka duhere kuri bwana Ngendakumana.
Yafashwe niyo sentare ni ingingo nziza cyane kubera ko Uburundi, leta y'Uburundi iri mu bihugu byanga kudahana ibyaha ikintu cyo mu Gifaransa lutte contre l'impunité de crime. Ubwa kabiri iyi ngingo ije gufasha gushyira mu ngiro ibyo twapfunditse iyo Arusha aho twaharira kuri bazo byadushikiye ingene Abarundi bicanye ingene twakumiranye hama ntitwumvikane Abahutu bakagiriza Abatutsi Abatutsi bakagiriza Abatutsi bakagiriza Abahutu hanyuma mu migambo nayo yari ko makomeye icyo gihe yari Frodebu na Itonda nawe akagiranya kandi abariko baradufasha igihugu cy'Uganda n'igihugu cya Tanzania baduhanura ko twushinga imigwi ibiri umugwe gitohoje kuri kahise ku Burundi neza kakandikwa neza ntigasubire kwitwa kahise k'Abatutsi ntigasubire kwitwa kahise k'Abahutu cyangwa k'Abanyaburundi cyangwa k'ahandi kakitwa kahise k'Abarundi. Hari n'ubundi mugire wavuze ati ibyo byo mugi ni umugwe mpuzamakungu ibyo tohoza ku byaha bijyanye n'ihonyabwoko ibyaha by'agahomera benwa ibyaha byo mu ntambara ati kigashinga yuko hasiyo cyashingwa nyakenga mbuta makubu hivi yenu ili kirabuza.
Eko.
Nde dushika ngaha aani. Kujia dushika ha. Nijaba ayo mua kayo mbiviri na chini na kanya eje mungu na alibuze. Kako nchaja mimi jini arush. Ano kujaba ayo usanga yu titi kujivona. Kama sabuga nina reto ayuko barivona.
Ayego. Ariko huku tuwa. Ariko nguko twabajije mushinga nahe mushinga nahe ngenda kumana
ngende nitwange dushika abantu n'abashaka kubyumva neza ufata n'igihe cyo yagiye cyo nyine mugabo bikamanda kureke kuko n'ikijambo
mwebwe namwe mushinga na Jacques Bigimana iki kibazo nyene abantu bariko baribaza cyane muri iki gihe ni kubera iki kuri mwebwe mubona iyi sentare yoba yararindiriye iki kiringo caho Burundi bwa rwamaze kuva muri iyo sentare kugira ngo imenyeshe yuko itanguye amatohoza
nakoze cyo twabwira cyo ninyamico iyo sentare nta sentare irimo iyo sentare ni igikoresho cy'abazungu no kuvuga yuko yoyo yatabitswe ijambo n'abashebuja rero bashebuja bayihaye itegeko bati tangura wuguruwe izo ankete uyu munsi nyene tangaza ko itanguye nta kintu twakubwira yaratanitswe nayo icishira mu ngiro igitanitswe nta kintu twakubwira
nk'uko mushinga ntahe ingenda kumana bivuze CP ivuga ko ubutungane bw'u Burundi bwo bwarananiwe gukurikirana ibyaha bimwe bimwe vyo nk'ivyaha vyakozwe kuva mu 2015 vyo mubona byarakurikiranye ubiriko birakurikiranwa nk'uko abanyagihugu canke n'amakungu iyo shima
bega ho ubutungane bw'u Burundi bwonanirwa ibande babwitwaye ko hanyuma urubanza ntirwacibwa bega inanirwa kubera iki naho bamwe bamwe bagerageza kubunaniza ndazi neza ko ubutungane utarananirwa icyo ubumenya cyo nuko iyo sentare idipiragira n'imboza n'ibintu bya politike nta namwe byisunze amategeko nta namwe byisunze ubutungane mwavuze yuko wumvise umumenyeshamakuru abaserukira Bujumbura ariko arabasigurira ibindi iyo sentare yafashe iyo ngingo ivuga ko ifise ibirego vyatanzwe n'abitwaye mwotubariza ko muri iyo birego bafise ibirego by'abahekuwe n'abajya batanguje imyiyerekano ko bafite ibirego bya bamwe bahekurirwa mu cibitoke cya Bujumbura kumutakura jabe musaga na Nyakabiga mwese abagrenade mwarayumba tegwa n'abarya bari bavuze yuko bahakana ngo ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza none ko tuzi abantu batikiye ingano zigatikizwa n'amagrenade abandi bagaturirwa amapine muratubarije ko muri ibyo birego imiryango yahekuwe nayo yo yarabishikanyeyo nabo cyo tuzi bumvirije ibirego byabo bataye igihugu mu manga byonyine
tugarutse kuri mwebwe mushinga ntahenge ndakumana abategetsi b'akarere harimwo umuhuza w'abarundi yore Museveni hamwe n'umukuru wa karere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko John Pombe Magufuli bo baranegura nabo nyene iyi ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'ukugurura aya matohoza bavuga ko bisubiza inyuma inzira y'ukugira ngo igihugu cogorore mwebwe kuri ico ciyumviro cabo bategetsi bayoboye akarere kandi harimo n'uri ko aragerageza guhuza abarundi muyivuga kwike
ndika maze nshira kandi gatoyi kubyereke ingo bari bwashika kuri ingingo ariko abo muri fraude yo kutugwa ibyabarimo wa 2015 2016 abari ku butegetsi nabo bafatanije barabyibye ibintu byinshi kubatavuga rumwe na leta gushika nabo bavuga yuko batumye abantu gushika naho bavuga ko babonye ibinogo abo baza kuvuga na leta bahandwemo gushika naho bavuga yuko bavuga yuko batanze imitahe irenga 30 yo kurondera abantu bari hanze bakasaba nyine mu masentare yo hanze kugira ngo bafate abazana cyangwa bakakira imanza urumva rero nabo nyine barabishyize mu ruhara none n'umushinjacyaha w'ubutungane yavuze ati hari ibyo twabahaye nuko tutabibona ko babishyira muri ibyo ubu rero bariko baradendaga ibyo byose baje bavuga bati abantu kuyoba barabishyizemo ni kumenya ingene iyo sentare ikora niba sentare yose mbere irabanza ikumva ikakira ibirego hanyuma ikarondereza yonyine ijoro byarabaye ubu rero igirigire gushyira hamwe mwene ibyo byemezo byose byaba ibya leta yaba ibyo batavugana rimwe na leta cyangwa abahohotewe reka n'ibyo byose bariko baradendagura nibyonyene iki tutakinanza cyangwa ntizikinanza tubyere cyangwa ntitubyere cyangwa simbona icyo bariko baratinya kuko ntibaravuga yuko bashaka leta ntibaravuga ko bashaka umuganga uri ku butegetsi ntibaravuga ko bashaka batavuga rimwe na leta ntibaravuga ko ari abantu bashaka bavuga ati tugira dutohore none Burundi bwo bugira bwinjire mu bihugu bidashobora kwemera ko ubutungane bukura bidashobora kwemera amatohoza mu gihugu reka rero nicyo kuri ikibazo cyawe twarabyumvise ariko byaratubabaje ibi by'abakuru b'ibihugu bibiri kuko ibyo twaganiriye arusha tugashyika kuri ingingo yo gushinga uyu mugwi nyene kuri mwemera ibyaha yararenguye ibyo biganiro n'umukuru w'igihugu cya Uganda uburongo igihugu cya Tanzania ubutiyo yarari mugabo abamukurira mukuru w'igihugu mukapa na mukuru w'igihugu bari bari nibo batuhanuye ko kuri we nibyo byaha bidashobora kumvikana ngo kukuri ibyaha byo mu mwaka w'2014 bitumvikana ko bahakashingwa sendarihuzamakungu ikurikira abo bose babiteguye cyangwa bakabikora ubu rero niba bahinduye bakavuga bati ibyo ntibigikeneye wewe ntiturabimenya twumvise biva ku maradi umugabo ugiye gutangaza ingene ariho babiduhanura bakagaruka kuvuga ngo barabyaza ibyo kumvikana ubwa kabiri ufashingira ryo kudahana abantu bakora ibyaha ngubu uri kurafasha Uburundi ahubwo uri kuratuma Uburundi bikekwa mu isangane gatoya ariko baradufasha rero icyo badufasha ko kibi nuko bya biganiro byo kwitegura byo byose bigaca kubigana ibyo niyo abanyendendero bafashe bakina Uburundi ibyaha ntibihanwe abakora ibyaha ntibidegembye mu karere abakora ibyaha ntibidegembye Uburundi bavuga baheje akarere bavuga baheje
nkuko bivuze mushinga ntahinga ndakumana kubijyanye no guhana ibyaha nta makenga mubibonamwo mugira iyo kuri isantere mpuza makungu mana vyaha nkuko batabizi ahanini ibyaha bakurikirana cyane cyane ni muri Afrika honyene nk'imanza 9 kuri 10 zose ziri muri Afrika nk'umunyafrika nta makenga bigutera
iyo nta makenga bingenye kuko ibihugu byaragiye hano bimaze kurangira ne muri kandi segera bwangwane byinshi cyane cyane bibizaba izo n'abantu bicwa cyane cyane mu Budagi kandi bagahonywa bavuga bati iyo ni ibintu byo bandanya dutegereje turashinga amatsinda ari acira imanza abantu mwe nabo urabona rero ubu muri Afrika abantu twavuze ngo turi kuki tuvuga ngo twinjiye mu ntwaro ya demokarasi dusanga ntitwagiye mu ntwaro ya demokarasi dusanga ahubwo twakiriye muri bijyanyene ubu abantu barigirizaho ku ngugu bagaca bakoresha igisirikare bagaca bakoresha igipolisi bagaca bakoresha iperereza bagaca bakoresha urwaruka bagakoresha amahera ya leta ugasanga bakiri mudugararo mu gihugu
noneho ibyo bikorwa muri Afurika honyine
igituma ya muri Afurika ni uko ibyo bikorwa cyane muri Afurika ibintu bike bidondaga
mushinga nahe Jacques Birigimana mbizika tuguhe ijambo ugira icyo ushikirije nawe
Ibu jenze ukiwezo oreji kubaza kila tomo ego sa warobe zuti legi jia hatukomba ipiki ya nwa kwa leje muri Afrika ata ipiki ya nwa kubanya mahanga nukubuka kwa zungu alilo mpasu ni huko mtuwa jije ikina gomba kubuka 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 abu zengo yose nare ngo dota kuiti ya wanitudu gizo pati lako wanitudu legi fise amitudu yuko itazo tutosanga izo kwe la kubyo leta yatanze cyangwa ubundi naganda mu bazi none ko ujya mugore atwara ibya sentare yavuze neza ibyo agira ko rene ko harimo ukwezeza yuko amaze gupfa abantu bashika 2200 tukaba tuzi neza yuko ibyo byavuzwe n'abo batayigize mu manga ari bahurikiye muri za sentare na societe civile n'abandi none abo muri ibyo icyo byo 2200 waba ngombwa yuko leta y'Uburundi nayo yabigendeza kugira ngo twumve yuko ikorera ku birembo bya babiri kuko nyumba ariko agomba kugira amatohoza yategereza kumviriza impande zose
Slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it, me dumb baba, dumb baba. And I know you wanna touch my thing, yeah. I say Roja, Roja, get a kumunda, baby. I say Roja, cause I say mama, get a kundu, baby. I say Roja, Roja. Biggie money, show me love with your biggie money. Slay mama, with your busy body. You too they talk, I don't like you talking. Slay mama, me I want Gucci Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati, yeah yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This is love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah.